Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birabandanya. Mwiriwe neza kuri mikoro, muri kumwe nanje Aloyizi Bigirimana mu biganiro byacu kuri radio Inshuti ya Bose yumvikanira kuri FM 88.3 no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104.3 i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2. Dusamiranira Washington DC. Ndabaramukije, ndabahaye ikaze mwese mu biganiro byacu byo kuri iyi saha.
Tubwiye siguro tubiha nuko tubona ko ari iterabwoba, kandi tukabona ko ari abantu batanezerwa n'urugero rw'imigambi y'iterambere tuba tugezeho. Kuko abanyagihugu b'iwacu bari bageze ku rugero bose, ubona yuko bahagurukiye ibijyanye n'iterambere.
Uyo ni Gilbert Niyonkuru, umusitanteri wa komini Sare, avuga ku igandagurwa ry'umutama w'imyaka 60 wo mu Rushubi. Inkuru cyo kimwe n'izindi zirimo aha makungu yibutse umunsi wahariwe umwuga wo kumenyesha amakuru ni mukanya. Umutama w'imyaka irenga 60 mu Rushubi ku murwa mukuru wa komine Isare mu ntara ya Bujumbura yararashwe ahita yitaba Imana. Hari hafi igihe cy'isaha imwe y'ijoro kuri wa kabiri, nk'uko abari kumwe nawe babibwiye Ijwi ry'Amerika. Evariste Zikobanyanka niwe yaduteguriye inkuru.
Abanyarushubi ku murwa mukuru wa komini Sare baraye mu ruhagarara, bavuga ko bataheruka bibaza ko abitwaje ibirwanisho babateye. Ni nyuma y'amasasu yumvikanye ku mugoroba w'ijoro kuri uyu wa gatatu mu Bunyumwero. Amasasu yahitanye Jiriberi Ndayisaba, umutama arenze imyaka 60, nk'uko bivugwa na musitanteri wa komini Sare Gilbert Niyonkuru.
Ejo hari igihe cy'isaha imwe zibaye iminota 10 mu kabare k'uwitwa Rukebesha, aho hari hicaye abantu babiri bariko baranywa inzoga bariko binywera agacupa. Abandi banyagihugu bose bariko baranezerwa ata ngorane bafise, hakaza inkozi y'ikibi abashyira amahoro n'iterambere, bazananye inyuma bashika barasa umwe muri abo babiri bari bicaye mu kabari.
Ababa ku murwa mukuru wa komini Sare biyamiriza ubwo bwicanyi ku bantu bariko bivuna akanyota, biboneka ko buba bwateguwe. Eugene Ndereyimana ni umwe mu bavuka komini.
Ubu bwicanyi tubona nabi cyane, kuko ni ibintu usanga biza bitumbereye umuntu kanaka umenga ni ibintu biteguye bashikirako barasa hama ntihagire n'igikurikira. Twebwe tumuraba yari umuntu bwa mbere yarakoze muri komine igihe kitari gito, avuye muri komine acayungururiza mu bintu bijyanye n'amatonero y'ikawa. Nta bintu by'imigambwe yarimwo, ntabyo twanamubonamo. Yari umuntu w'umutama yagira neza n'abantu, nta n'ibya politike, nta n'ibyo wamubonamo, nta n'ipfura ari mugambo cyangwa inkofero yakwigira yambara.
Abanyarushubi bavuga ko insiguro y'ubwo bwicanyi igoye gutanga, ariko umusitanteri wa komini Sare avuga ko ari iterabwoba.
Tubwiye insiguro tubiha nuko tubona ko ari iterabwoba, kandi tukabona ko ari abantu batanezerwa n'urugero rw'imigambi y'iterambere tuba tugezeho. Kuko abanyagihugu b'iwacu bari bageze ku rugero bose, ubona yuko bahagurukiye ibijyanye n'iterambere. Tube tubona yuko ari abasi b'amahoro, ari abasi b'iterambere, ari abadashaka yuko umurwa mukuru w'intara ya Bujumbura na komine yacu yahitaye tubona yadutera tuje imbere.
Abanyarushubi bibaza icatumye uwo mutama agandagurirwa aho yariko yivuna akanyota. Eugene Ndereyimana asaba abagize ingendo ubwicanyi kubihagarika.
Abanyarushubi twebwe twaribabariye, tumaze igihe kirekire mu bihe bibi, twariho turisanasana turondera ibyo tubeshaho n'ibyo bubeshaho imiryango n'ibikorwa by'iterambere. Kuri icyo dusaba ni uko abo bantu bagira ibyo boreka tukiberaho mu budasa bwacu, umwe wese akirondera tumubeshaho n'utubeshaho umuryango mugabo ibintu by'ubwicanyi. Twebwe nta n'ibyo dukeneye, nta n'ibyo dushaka, nta n'ibyo twifuza,
haba mu muryango wabuze no mu babanyi. Nta kindi basaba atari amatohoza yihuta kuri urwo rupfu. Batera kamo inzego z'umutekano n'intwaro gukingira abanyagihugu. Musitanteri wa komini Sare Gilbert Niyonkuru atanga inyishu kuri iyo myitwarariko yabarongoye.
Icyo turiko turakora ni uko tuguma duhimiriza bene gihugu mu bijanye n'amakomite y'umutekano ahurikiyemwo bose. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri, ica tubandanya irya nyabune, tubandanye dukorana neza n'abajejwe intwaro, abanyagihugu, abajejwe umutekano n'abajejwe ubutungano.
Igitero nk'ico mu kabare caheruka ngaho mu Rushubi mwijoro ry'igenekerezo rya 23 ukwezi k'umunani muri 2015 ico gihe hasize ubuzima wahoze ari mu standere wa Komisare Ponciano barutwa nayo gushika ubu nta buramenya icatumye uwo munywanyi w'umushinga mateka gatorwa sayicwa ni mu gihe inyamiramabi zari zamenyesheje ko amatohoza atanguye kugira hamenyekane ibijanye n'urupfu rw'uwo mugabo abo bari basangiye urugamba rwa politike bavuga ko yazize ivyumviro vyo vya politike ibujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika
arakoze Evariste dusimbire mu Rwanda urwanda gwifadikanije namakungu kwibuka umunsi impuza makungu wahariwe ubwigenge bwo gutangaza makuru uyu munsi ubaye muri ico gihugu abanyamakuru bavuga ko naho batagifatwa n'igipolisi ngo bafungwe ubukene buri mu bitangaza makuru bukiri isoko yo kubura ubwigenge inkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi Kigali mu Rwanda
Habire leta yateguye ibyo kwizihiza uyu munsi w'ubwisanzure bw'itangazamakuru abanyamakuru bwabo nibo bishyireho gahunda bahuriza mu busabane abanyamakuru banyuranye bavuganye n'ijwi rya Amerika bagaragaje ko muri ibi bihe batagihutazwa n'inzego zishinzwe umutekano ngo babafatire ibinyamakuru byabo ariko kandi bataragira ubwisanzure mu mibereho yabo uyu ni Kazimiri Kayumba na Obedi Ndahayo
byaba byiza kurushaho leta ishyizemo intege ishyiremo intege mu rwego mu gihe ikeneye itangazamakuru ariko mu gihe itangazamakuru rikeneye leta ubona ko leta igenda bigoro intege
hari ntambwira imendatero ariko biracyari ku rugero ruri hasi cyane
hari ubwisanzure abanyamakuru bakeneye
bwo kubasha kugera ku makuru ni ukuvuga ngo leta y'u Rwanda twifuza ko yashyira imbaraga cyane mu guha ubushobozi ibitangazamakuru byigenga ntibifate nk'aho ari abantu bashobora kuba bayirwanya nubwo ndetse bari abantu ngo bisanzure ariko wababimye ubushobozi abanyamakuru ni bo bantu bakennye mu Rwanda umunyamakuru yo kuba rero umuntu usigaye anyuraho nuwagiye kwaka makuru ya murebe uko asa gusa akagira isoni zo kuganira na
ubwisanzure none wakwisanzura ukora ariko mu by'ukuri ngubu imikorere yacu yacumbagira cyane urebye ibinyamakuru byandika bigiye gupfa byose ariko bu turisanzura bidasohoka igihe wisanzura udasohoka igihe wasohokaga utisanzura
wabigiriranye gute ibi bi nibihe
uko bihuriza hamwe n'ababihuse ntufungwa ntufungwa ariko nturya cyagiye warafungwaga ugapfa kurya nabwo nubwo bitari cyane ariko wapfaga kurya
hari abandi banyamakuru bemeza ko nta wigeze abambura ubwisanzure bwabo ariko bakemeza ko abanyamakuru benshi bo mu Rwanda ko hari ibyo batinya bagahitamo kwiheza ku bintu bimwe na bimwe uyu ni Nshimiyimana Sam Godi umwe mu banyamakuru bamaze igihe kinini mu itangazamakuru ryo mu Rwanda
amaprogramu menshi nkunze kumva ku maradiyo ni imikino cyane football na amasengesho nkumva ko bakunze ibimikino rwose babona itangazamakuru risesuye wende ubwo amatoraje bazahubwisanzure abakandida b'amashyaka ariko n'ubu ngo byakagombye kuba bivugwa ese ko batabaza impamvu abakandida b'amashyaka tutabamenya abantu batiyamamaza nta gukora wene zanalize ahubwo ko nta ubuza ruko batabitekereza
mu rwego rw'amategeko abantu banyuranye bemeza ko hagiye bamategeko meza agenga itangazamakuru hari n'abasanga ubwiyongere bw'ibitangazamakuru ari ndi ntambwe yatewe n'itangazamakuru ryo mu Rwanda kana barore Cleo Faz uhagarariye urwego rw'abanyamakuru bigenzura nawe yemeza ko ubukene busigaye mu bitangazamakuru ari intandaro y'ubwisanzure buke ku bitangazamakuru bimwe na bimwe
umunyamakuru udahemba azakoresha abari kuri risque zo kuba yabigikoresho cy'umurusha amikoro cy'umurusha amafaranga akaba yamukoresha ashobora kumukoresha mu buryo akaba yatangaza inkuru itariyo ibyo ngibyo ni risque niyo mpamvu tuvuga tuti itangazamakuru ko bidafite amikoro ishobora kuba ari imwe mu mbogamizi zatuma zimwe mu nkuru tutazibona zidatarwa cyangwa n'izitawe zigatarwa nabi ikibazo rero
ikegeranyo giherutse gushyirwa hagaragara n'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka gishyira u Rwanda ku mwanya wa 159 ku buryo ibihugu byubahiriza ubwisanzure bw'itangazamakuru mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba Tanzania ku mwanya wa hafi umwanya wa 83 mu kubahiriza ubwisanzure bw'abanyamakuru Kenya ku mwanya wa 95 Uganda ku mwanya wa 112 u Rwanda n'u Burundi bikurikirana ku mwanya wa 159 n'ijana 160 Kuri bo rero Cleophas umuyobozi w'urwego rw'abanyamakuru bigenzura avuga ko atemeranya n'abakora ibi byegeranye.
Iyi freedom nayo uburyo abantu bayidefinisa nabyo bishobora kuba zimwe mu mpamvu akavuga bati mu Rwanda ubwo ntatangazamakuru ryatukanye, ubwo ntatangazamakuru ryandagaje, ubwo ntatangazamakuru kuvuga ibitagenda, kubivuga mu kinyabupfura, bakavuga bati mukabije kwitonda, ibyo bikaba byatuma yenda babaha amanota makeye. Ikigaragara kintambwira hari gusa ibyegeranyo nabyo kaza bitanga indi sura.
U Rwanda rumaze kugira radio 34, televiziyo 12 n'ibinyamakuru byinshi bikorera kuri murandasi. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Tukiri kuri iyo nkuru nyene, Burundi bwifadikanije n'amakungu guhimbaza uyu munsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru kuri uyu munsi wa gatatu. Umukuru w'urwego rujejwe gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu Burundi sense asigura ko uyu munsi ushitse imigenderanire hagati y'urwo rwego n'amesha amakuru yifashe neza. Inkuru tuyibaze mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Icivugo c'umunsi wahari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru mu Burundi uyu mwaka kigira giti ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ugukingira umutekano w'amenyesha amakuru n'uruhago ibinyamakuru mu mibano. Mucegeranyo urwego sense rucungera ingene ibinyamakuru bikora rwatanze rwerekanye ko ibice birenga 60% by'amakuru atangwa ariyo ku mugwa mukuru Bujumbura. Bamwe mu bakuru b'ibinyamakuru bemeza ko izo biterwa n'uburyo buke butabemerera kuja mu ntara hagati uko bavyifuza, hakiyongera ko ibura ry'amaradiyo yaturiwe mu mwaka w'2015 25 yari yaturiwe yaruguruwe haraheza umwaka ariko naho yasubiye gukora mikorosi kirenga. Joseph Nsabiyabandi arongoye uruganda rwo kumenyesha amakuru muri iyo radiyo.
Mbega twokora gute vyoroshe? Biragoye kuvuga yuko naho haheze umwaka wose twuguruye yuko twokora vyoroshe imbere yuko igihugu cinjira mu njyane za politike. Uburyo twakoresha twakorana n'amashirahamwe yigenga, muri ayo mashirahamwe yigenga amenshi leta yarayugaye, twasigaranye n'ishirahamwe rimwe gusa. Murabizi rero igikorwa cyose gikorwa n'amafaranga. No kugira yuko twuguruye twamaze nk'amezi atatu tudakora kugashahara.
Nsabiyabandi nabona kubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwasubiye inyuma.
Imbere y'uko amaradiyo asambugwa, ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwari bugeze ku rwego rwo hejuru. Amaradiyo arasambuwe, abamenyesha amakuru barahunga, hariho n'uwapfiriye mu ngagara muravyibuka, hariho uno munsi n'uwo tutazi irengero ryiwe Jean Bigirimana. Rero ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwasubiye hasi cyane.
Ukutoroheza amenyesha makuru n'urwego sense rubamaze kubibona. Gabriel Bihumugani, icegera cy'umukuru wa sense.
Turavye mu myaka yahera abamenyesha makuru kenshi na kenshi, na cyane dufashe mu 2015 abamenyesha makuru barashobora kugenda bakarondera inkuru uko bisanzwe, ariko kenshi na kenshi barafatwa bakwaka ibikoresho. Ibyo nabyo bikaba kwaruguhonyanga ingingo y'11 yibwirizwa rigenga mu gahugu kumenyesha amakuru. Tukaza tubona rero yuko ibyo byose n'ababikora babikora kutamenya. Abamenyesha amakuru bamwe bamwe n'ukuri hari abatigenjeje neza mu 2015, ariko mu 2016 urwego sense rwaragerageje kubegera cyane rukaza rurahanura.
Iruhande y'uguhanura ikigo cy'amenyesha amakuru mu Burundi, Maison de la Presse kirafite ibyo gisaba sense. Denise Mugugu, umukuru w'ico kigo.
Ugasanga umenyesha amakuru agiye ku rubuga baramubujije gukora canke barafashe ibikoresho byiwe, urabona hari n'abahasize ubuzima. Ibyo byose bituma ubwo bwigenge busubira inyuma. Nibaza ko leta icyo yodufasha kumvisha inzego zigikorera.
Kugira ubwo burenganzira umenyesha amakuru ntabwakwe, urwego sense rwariyumvira inama rukokoma. Intumbero yayo tubibwirwa na Bihumugani.
Kugira ngo umumwe wese mvya jejwe dufate kubarongoye igipolisi, kubarongoye ubutungane, kubaserukira intwaro, ndetse n'abanyagihugu bonyene bamenye ibyo bateza gukora, bamenye inyifato bateza kugira mu gihe umumenyesha makuru agiye kurondera makuru ageze ku rubuga.
Umunsi mpuzamakungu wahariwe ubwigenge bw'umumenyesha makuru ushitse mu gihe ishyirahamwe ry'amenyesha makuru batagira imbibe ya RSF riherutse gushyira u Burundi mu bihugu 20 bya nyuma ku isi bitabwubahiriza. Ku bihugu 180 RSF ryagizemo amatohoza, u Burundi bugira ubwo 160. Abamenyesha amakuru barenga 100 barahunze igihugu kuva mu mwaka w'2015 habaye kugerageza guhirika ubutegetsi. Umwe yicanywe n'umuryango wiwe wose mu gihunda atabuze irengero ryiwe. Mu bahunze harimo bake bakurikiranwa n'ubutungane bagizwe gukorana n'abashatse gutembagaza inzego. Eloge Willy Kaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Chuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ijwi rya Amerika ubunaho n'umwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Jerome Nyunzima ndabaramutse nongeye ndabayikaze mu kiyago cha politike mwikundira. Muri kano kanya tukaba tugiye kurabira hamwe ihindugwa yibwirizwa shingiro nimba bo bari umugambi ubereye gushikwa mu ngiro muri kino gihe. Abatumire batatu baza kubikijya nino baganira na mugenzi wacu Nunu Greliana.
Umwe ni Honorable Jean Dodie Mutabazi umukuru w'umugambwe Eradebu. Jean Dodie ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Najewe Nunu ndabaramukije nongeye kandi nkaramutsa abariko baratwumviriza.
Ubundi turi kumwe ni Honorable Feneas Ningaba umuvugizi w'umugambwe Frodebu namwe bwe Feneas ndabaramutse ndanabifurize kaze mu kiganiro.
Amahoro neza turabashimiye kwa mwadutumiye kandi turaramukije n'abarundi bose bari kubatwumviriza.
Turi kumwe kandi na Faustin Ndikumana umukuru w'ishirahamwe giyemeje guhimiriza abarundi guca ugwevu no guhindura ingendo parsem namwe bwe Faustin ikaze ndanabaramutse mu kiganiro.
Yego murakoze kubona mwadutumiye.
Ubundi twari twifuje kuba turi kumwe n'intumwa ya CNDD-FDD ku munota wa nyuma bakaba batubwiye ko adashobora kuza mu kiganiro. Nongere rero kwifuriza ikaze mwebwe mwese muri ko muradukurikira. Hari umugambi rero wo guhindura ibwirizwa shingiro wamaze gutangazwa na leta. Uwo mugambi ga Jean Dodie Mutabazi nk'abari mu mugambi era debu mwawakiriye gute?
Jewe umugambi nta debu kigora debu uwo mugambi twarawumvise kandi uwo mugambi suwubu mugabo twebwe mu mugambi w'inta debu kigora debu no mu migambo ducuditse turazi neza yuko hariho ibintu bibiri byotuma ibwiriza shingiro rihinduka. Icya mbere nico bashobora kwita nko mu gifaransa contexte sociopolitique no kuvuga ibihe. Twibutse ibwizwa shingiro iyo ryavuye mu masezerano ya Arusha mu biganiro haraheze igihe haraheze imyaka irenga 15 dushizeho umukono ku masezerano ya Arusha. Twasezeranye ko ayo masezerano aza kuvyara ibwirizwa shingiro rijanye na nayo. Turabona yuko ibihe vyahindutse n'ingingo jitari nke turabona yuko ari ingingo zavutse muri ayo masezerano ubuzisa nizataye igihe. Ama icya kabiri iki gihugu ciwacu nacyo nyene ubu kiriko kirinjira novuga mu bindi bihe bya politike nko muri aka karere hariho ibintu kugira ngo tumere nk'abajanye n'ibihugu turi kumwe bimwe bimwe by'aka karere. Ubu turi mu burere bwinshi turi muri East African Community no kuvuga muri ibi bihugu by'Iburasirazuba tukaba turiko turabona yuko turiko turatera tuja mu yandi mashirahamwe nka za Sadeke n'ahandi. Turabona yuko ibwirizwa shingiro ritegerezwa kutigenga gusa ibintu by'abarundi mugabo rikigenga n'ayandi makominote no kuvuga n'ayandi mashirahamwe y'ibihugu biri hamwe. Hama rero hariho ayandi izindi ngingo tubona yuko zonyine uziravye zotuma yuko iki gihugu cy'u Burundi cyotunganywa neza kuvyerekeye ubutunzi. Murabona ko dufise inzego nyinshi ubona ushaka kubona umengo disa niziremereye zaje zitumbera gusa kugabura ubutegetsi cyane cyane hagati y'amoko abiri mugabo ukabona yuko umuntu aravye ashize imbere inyungu z'igihugu yoheza akatigabanya hanyuma ni cyanyuma hariho nkingingo zimwe zimwe ubona yuko uyu munsi disa niziriko ziradutera ingorane kubera zanditswe nabi nakarorero ni nk'iyi ngingo yerekeye ibiringo by'umukuru w'igihugu urabo uca wumva yuko bikenewe
neza neza mu ngingo zo hindurwa mu ipfuza
turabiza
ikibazo nico nyene honorable Phineas leta rero yaramaze gutangaza ihindurwa gibwirizwa shingiro mwebwe rero nk'abari mu mugambwe Frodebu ivyo mwavyakiriye gute
twebwe mugambwe sawanya Frodebu tumaze kumva iryo tangazo twakubiswe n'inkuba ni kuva ko bitatu negereje kuko hari himvo nyinshi zerekana neza ko ihindurwa gibwirizwa shingiro muri bino bihe atari byo ubwa mbereho ibwirizwa nshingiro ryavuye kure ryabonetse bigoranye ryabonetse rukabarundi bicaye hamwe bagira amasezerano ayo masezerano abyara ibwirizwa nshingiro rero guca uyu munsi ayo masezerano yari yatumye haza agahengwe abantu barabana neza abantu igihugu cy'ubundi cyasubira kwizerwa ushatse guhindura igice kimwe mu bice ni igice kimwe ku bice bindi bigize amasezerano byiza icyari kubanza kuba imbere bari kubanza gusuzuma bakevariwa neza mbega amasezerano yarusha ameze gute hama bakazoza guhindura ubwiza nshingiro bamaze kwevariwa iryo rikuru
umugabo uguhindurwa ryohindurwa ku bwanyu ati ntiharagera
gusa ntiharagera ibwirizwa shingiro amategeko yama yahindutse mugabo mu guhindura itegeko kwanza kuraba mbega hari ndunguka
ariko birakenewe
ariko muri iki gihe turimo ndiko ndakwereka ko bidake ubu ntibikenewe ariko muri kazoza ibwirizwa rya majya yahindutse kuko itegeko bavuga ko ri dynamique ikindi naco urabye icuka cha politique kiri mu gihugu ukaraba ibyo ni bintu bimeze imigambwe ntabwo ijya ku rubuga ishobore kwegera abanywanyi bayo imigambwe iriko irasambukwa bagigira ubunywenywe uyu munsi uri kuraraba hariho n'abarongoye imigambwe bataye igihugu baromoka urumva rero uvuze ngo gishaka guhindura ibwirizwa nshingiro kandi iyo migambwe yateza kubwira abanywanyi bayo ati nimutore kuko mu gihe bo bizana kuko n'uburenganzira bwabo mugabo ubwo kujya ku rubuga ntabwo bafise uvuba rero icyo byerekana ko ari uburyo abantu bashyizeho ngo bakumire abandi bazobigire bonyine ibyo ntibishoboka ikindi naco hariho impunzi hariho abantu bahunze batari bake barenga ibihumbi 300 kandi abantu mu guhunga benshi bahunze ariko bavuga bati ibwirizwa nshingiro n'amasezerano yarusha byubahirizwe uhenga atariho bari uca uvuga ngo uhindure kwari ukubikiza rero ibyo nabyo ni intambamyi twe tubona ko byotuma ibwirizwa nshingiro idahinduka uyu munsi
urumva gusa ugira uti ntirihinduka uyu munsi ati mugaba birakenewe mugaba ntihari bwagere
egomeye aho turi kumwe urabye abantu bafasha abanyagihugu kugira ngo ibintu bimwe barabire igisho ry'abanyagihugu societe civile uyu munsi urabona ko umengo societe civile hari hizo izirimo kwa leta nizo bashaka kugira ngo arizo ziza ziravuga ibyo bintu uwavuze ibintu cumengo ntibamwumva neza mbere hariho nabataye baromoka abo nabo bafasha abanyagihugu mu bintu bimwe kugira ngo bashobora abanyagihugu gutoya cyangwa gukora ibintu biyumvire cyangwa bafise inkuru z'imvaho aho urumva naho ni ikibazo mbere na zimwe baranazifuse urumva rero umwengo ni ibintu byateguwe kugira ngo ibyo bwirizwa nshingiro nibabishyiraho bazoronka uburyo babigira atacyamira ikindi naco amaradiyo izo ni inkingi za demokarasi yaraturiwe yarasambuwe abanyamenyeshamakuru barangaye baromotse none ko icyo kintu cyo cyafashe abanyagihugu ngo bumve babaha umuco none uyu munsi bitariho utuvuga ngo uze guhindura ibwirizwa nshingiro raba impanuro zihambaye ziriko ziratangwa nasiyo zini ni gara dore ko rudarusha kandi akodarusha nibyabyaye constitution iri kirabwi ati nimureke banza mureke ibyo byibwirira nshingiro ni mubireke kubihindura izo ni impanuro ziriko ziratangwa n'abantu benshi raba ishira mu gihugu byaburaye ariko rihanu ati ibyo bintu bireke America irakiravuga ati ibyo bintu bireke ubu duhiwe duhishije n'umuhuza mukapa yavuze ati ibwizwa nshingiro banza mureke ntiharagira ibyo byose ni ibintu byerekana ko hari abantu benshi ariko baratanga impano babwa ati ibyo bintu bizotuma haza kajagari bizotuma haza ingwane mu gihugu mu gihe rero ibyo byose ndondaguye bituba byubahirijwe ucusanga ubumwe bw'abarundi butosekaye gusubiza hamwe kubuze demokrasi ipfuye hari ingingo y'amajyana 199 mu gihugu nshingiro ivuga ko ikintu cyose cyoza gitosekaza ubumwe bw'abarundi kigatosekaza ukushira hamwe ugeze gusubiza hamwe twa demokrasi icyo kintu n'igizo tumigwiza nshingiro ishobora gusubirwamo uruva ibi byose biri kubitosekaza ibyo n'ibyerekana ko ibwizwa nshingiro itosekaza mu gihe bari subiramo bazoba barenze iyi ngingo kandi ingingo ikomeye cyane ituma ibintu bishobora gusubira itoto
ikibazo nico nyene namwe rero mwakiriye gute uwo mugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro nk'abari mu mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki
ubwa mbere hoho twebwe turi mashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politiki turafise ngene tubibona kuko tubivuga tusa ariko turaharanira inyungu cyane cyane kuko iyo ibyo amabwirizwa nshingiro bigira bihinduke cyangwa ariko barabitegura abanyepolitiki kenshi barakunda kuraba ingene babishyiramo imitego canke babishyiramo amaritike abaha inyungu zimwe zimwe twebwe natwe tukara tuti inyungu iyo igihugu muri rusangi ibihagaze kwinda kurondogora umuntu asubira amavuga ati bwizwa shingiro ryavuye amasezerano y'Arusha ibyo nta wirirwa kurira bisubiramo abari ngaha barabizi namushinga naye mutabazi nibaza yuko ico gihe mu mugambwe wiwe bari mu baja kunegosia ayo masezerano y'Arusha ndazi ko yarabirimwo baraza kamaro kayo na cyane cyane yuko igihe bari Arusha bari baravuze bati ingorane z'u Burundi baravuga ati naho bavuga ngo zifatira ku moko barasanze zavuye ku ngorane za politiki na cyane cyane ku ntwaro ibere ndibuka bavuga bati barabonye neza buryo yuko intwaro mbi ariyo iza n'ubwicanyi mu gihugu kubwo katari bwo bubi ni intwaro mbi akagwika abantu baja ku butegetsi bakagunga abandi bakagira iki bakaza kubishira mu byamo kugatusanga rero bibaye urudubi mu gihugu ntovu injyana rezari zaraye mu gihugu hanyuma rero hacara protocole mu masezerano y'Arusha ivuga cyane ibyo intwaro ibereye n'ingene byogene ubutegetsi n'ingene byogenda byogaba vya birinyeri byari byarasumije nk'abarundi inyuma hanyuma baravuga ati ibi rero bibaye mu protocole baravyumvika baravyemeje mugabo kugira bavuga ati kugira biro nk'inguvu zo kuja mu ngiro rero biragute reka tubishire mu ibwirizwa nshingiro kuko ibwirizwa nshingiro ni byo biza gukurikizwa mu gihugu baca bihe inguvu gutyo masari narusha mu bindi na yarabanda yajamwo mu guhagarika intambara n'ibindi ndetse no barabanda yaja mu ngiro ko urya mu gwo kuri no kurikurira wo kurikuriranira wose rumasezerano y'Arusha hanyuma rero iyo bwirizwa nshingiro rivutse ryafatira kuri ivyo rero hanyuma hakaba harimo nizo article nyine zavuga ziti iyo Fenias avuze ati yamenjana bivuga ati ntihagira ikintu cibwizwa hingiro gihinduka mu gihe kije gusubiza inyuma ibyo bintu by'umwe gabarundi intwaro rusangi gushira hamwe ko izo sosa ni ibintu byinshi bavuga kugira ntibihave bisubira inyuma baravye ingene twarusha uko umuntu yibutse inyana igihe gushaye caracenwa aravuga ati ntagira umuntu aza gutirigana ngo abisubize inyuma cyincha bicaka ikindi rero cyatuka tuti rero context ihari imeze gutu context mibi ngiye avuga ati context nuko uburundi bwari buhitiye kandi bukiri mu bintu bitwa kwitijyane za politique
icyo ni gice cya mbere cy'ikiganiro cerekeye ihinyanyugwa y'ibwirizwa shingiro rya Republika y'u Burundi igice cya kabiri mu ndwiza ndagushimire Nunugereliane shimye nabo batumire mwari kumwe Jerome Niyonzima nkengurukire kandi nabo bose bari baduteze yombi
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Radiju ya Amerika, ahaniho turangirije ibiganiro vyo kuri uyu mwanya. Mwari kumwe na Aloyizi Bigirimana kuri mikro. Fasire niwe yadufashije gushira hamwe gutorokanya ibi biganiro. Ibindi biganiro ni gihe cy'isaha imwe n'igice mu masaha mu Rwanda n'u Burundi. Mugire umugoroba mwiza.